yumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteramanye. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi abaremyi b'ikawa bavuga ko agahembo ka mbere katabashimisha.
Umwimbo kugira ngo ube muke watumwe n'iki isasira ridakwiye kubera agahembo gato wongera gutumwa n'iki ivyo binyo bikarya kubera kubura iki imiti y'ugupompa nukuvuga iyo miti y'ugupompa nyomba nimba abo abayihabwa baca bayirya ntishikira abanyagihugu ivyo nuko dushikira imbere murabibaza kose kugira ngo iyo miti y'ugupompa tuyironke kugira ngo iki giterwa cacu turonke tugikurikirane.
Abo ni bamwe mu barimyi b'ikawa ho mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Inteko zijejwe gucungera Perezida wa Niger Mohamed Bazoum zamwugaranye mu biro vyiwe ku mugwa mukuru i Niamey. Mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka Afrika y'Uburengerazuba igeze umuryango w'ubukungu w'ubutunzi CDAO yabayemwo ibitero by'iterabwoba birenga 1,800. Aya makuru amwe n'ayandi twayabateguriye ntiyagira aho muja ni mu kanya. Amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Niger Mohamed Bazoum uno munsi wa gatatu yafungiwe mu biro vyiwe n'inteko zijejwe kumucungera. Hari inyuma yuko ibiganiro ataco vyashitse ko igisirikare cagabishije inteko zijejwe gukingira umukuru w'igihugu. Ibindi kuri inkuru Fidel Niyongabo.
Amakuru yatangajwe n'abantu batashatse kumenyekana avuga ko inyuma y'ivyo biganiro inteko zijejwe gukingira umukuru w'igihugu zase kumurekura. Amakuru avuga ko igisirikare cya leta cyabagabishije. Hari inyuma yuko inteko zijejwe gucungera perezida zizibiye amayira yose yegereye ibiro vyiwe ku mugwa mukuru Niamey. Mu butumwa bwashizwe ku rubuga Twitter rwahindutse X, ibiro vya perezida vyatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu zimwe mu nteko zijejwe gucungera umukuru w'igihugu zagerageje kurondera gushigikirwa n'igisirikare cya leta n'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu mu gikorwa cyazo kijejwe guhungabanya inzego z'igihugu. Ibiro vya perezida vyatangaje ko igisirikare cya leta n'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu vyiteguriye kurwanya inteko zijejwe gucungera umukuru w'igihugu zafashe intumbero iteye kubiri n'umutekano w'igihugu niyo zitahindura inyifato yazo. Vyamenyesheje ko umukuru w'igihugu Mohamed Bazoum n'umuryango wiwe bameze neza. Niger, igihugu gikenye cahoze gikoronijwe n'Ubufaransa, casinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara vy'intagondwa z'abayisilamu, caragiraniwe n'amakudeta n'igeragezwa ryayo vyabaye kuva cikukiye mu mwaka w'1960.
Urakoze Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru. Mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka Afrika y'Uburengero igize ishirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi muri mu karere ka CDAO yabayemo ibitero by'iterabwoba birenga 1,800. Idonido kuri inkuru Thomas Kamirindi.
President w'inama nshingwabikorwa ya CDAO Omar Touré ubwo yari imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yatangaje ko ibi bitero byahitanye abantu byibura 4,600. Abandi baturage hafi miliyoni 7 bavuye mu byabo barimo 5,000 byibura bahungiye mu bihugu baturanye. Usibye iterabwoba, Touré asobanura ko umutekano muke mu bihugu 15 bya CDAO uturuka kandi no ku mitwe y'inyeshyamba, imitwe y'amabandi, kudeta, barushimusi bo mu nyanja, imihindagurikire y'ibihe n'amakuru y'ibihuha. Ibihugu bya CDAO bigerageza kubirwanya ariko bikabura ubuhuza bikorwa bwatuma urugamba rwabo rutanga umusaruro. Kugira ngo bigerweho, abakuru b'ingabo zabyo basanga bikwiye gushyiraho brigade y'abasirikare 5,000. CDAO isaba ONU kuyitera inkunga no kureba neza ingaruka zo gukura ingabo zayo muri Mali. Umuryango w'abibumbye wari ufite umutwe w'abasirikare barenga 15,000 muri Mali. Mali yasabye ko bayivira ku butaka. Ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu gushize, inteko ya ONU ishinzwe umutekano ku isi yabihaye umugisha Mali ibasimbuza abacanshuro b'umutwe Wagner wo mu Burusiya.
Arakoze Thomas Kamilindi, Vatikano umushikiriza manza ya savye Cardinal Angelo Becciu igihano cyo gufungwa imyaka irenga indwi. Cardinal Becciu yahoze ari nimero ya gatatu mu butegetsi bwa Ekleziya Katolika yagirizwa ibyaha bya ruswa. Ibindi kuri inkuru Thomas Kamilindi kandi.
Urubanza rwa Cardinal Becciu umutaliyani w'imyaka 75 y'amavuko rumaze imyaka 2 yuzuye ruburanishwa. Becciu aregwa ibyaha bya ruswa, gucunga nabi umutungo wa Vatikani no gukoresha nabi umwanya yari afite, ibyaha bituruka ku gishoro cyo kugura inyubakwa ihenze cyane muri Chelsea mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Umushinjacyaha avuga ko byahombeje Kiliziya amadolari agera kuri miliyoni 200. Cardinal Becciu aburana ahakana ibyaha aregwa. Umushinjacyaha nyamara yamusabye gufungwa imyaka 7 n'amezi 3, kumuca mu mirimo yose ya Vatikani ubuzima bwe bwose n'ihazabu y'amadolari 111. Yasabiye abandi 10 bareganwa nawe igifungo cy'imyaka iri hagati y'itatu na 15. Yasabye urukiko kandi gufata umutungo wabo bose ungana n'amadolari arenga miliyoni 460. Urukiko ruzatangaza umwanzuro warwo mu mpera z'umwaka. Cardinal Angelo Becciu yahoze yungirije sekretari wa leta wa Vatikani, ni ukuvuga nka minisitiri w'intebe wa papa, kuva mu 2011 kugera mu 2018. Kuva mu 2018 kugera hagarikwa mu mirimo ye mu 2020, yarakuriye urwego rwa Vatikani rwiga dosiye z'abashobora kujya mu rwego rw'abatagatifu. Ababikurikiranira hafi bemeza ko urubanza mpanabyaha rw'umukardinali ari ikintu kidasanzwe mu mateka.
Tukivuga ku makuru yo muri sentare aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hunter Biden, umuhungu wa Perezida Biden, yitavye sentare yo ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatatu. Ivyaha akurikiranaho birimwo ukutariha amakori. Thomas Kamilindi.
Urukiko Hunter Biden yitabye rwicaye mu mujyi wa Wilmington muri leta ya Delaware mu burasirazuba bw'igihugu. Ashinjwa ko ku bushake bwe atigeze yishyura guverinoma imisoro irenga amadolari 100,000 mu 2017 no mu 2018. Aregwa kandi gutunga imbunda mu gihe yari yarabaye imbata y'ibiyobyabwenge guhera mu 2015. Abashinjacyaha bari bamaze umwaka bamukoraho anketi zaje kubyara amasezerano yo kwemera ibyaha. Yitabye urukiko kuko umucamanza agomba kuyaha umugisha. Nibiramuka bibaye, Hunter Biden ntazaburanishwa, ashobora kutajya muri gereza, kandi no mu mwirondoro we guverinoma ishobora kwemera kudashyiramo ko yakoze ibyaha akurikiranyweho. Hunter Biden ni umwana wa kabiri wa President Joe Biden, ni umunyamategeko, afite imyaka 53 y'amavuko.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamilindi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isaniranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Komite y'ishyirahamwe ONU ijejwe gateka ka muntu kuri uyu wa gatatu yasohoye raporo ku bijyanye n'agateka ka muntu ku bihugu bya Brazil, Burundi, Colombia, Chypre, Lesotho, Palestine na Uganda. Fidel Nyungabo arabandanya inkuru.
Ku bijyanye n'u Burundi, iyo komite yarerekanye ko yababajwe n'uko abasirikare ku Burundi bavuye mu nama yayo. Iyo komite yarabandanije kwihweza ibyerekeye Burundi naho ababuserukira batari bahari. Yarerekanye impungenge ku makuru avuga ko abantu bahagarikwa mu buryo budakurikije amategeko, abantu irengero ryabo ritamenyekana, ubwicanyi ndengerabutungane bukogwa, abantu baborezwa igufa, amabi afatiye ku gitsina bikogwa n'abakora mu rwego rw'iperereza igipolisi, abajeje umutekano n'imbonerakure ku batavuga umwe na leta. Iyo komite ya ONU izejwe agateka ka muntu yatangaje ko ibintu byabaye nabi kurushiriza mu gihe cy'imyerekano yo mu mwaka w'2015 n'icy'amatora ku ibwirizwa shingiro mu mwaka w'2018 hamwe no mu gihe cy'amatora yo mu mwaka w'2020. yasabye Uburundi gufata ingingo zose zigenewe kurwanya ukudahana no kubona ko ihohoterwa ry'agateka ka muntu igihe cyose ribaye ritohozwa neza mu maguru masha kandi abikoze bagakurikiranwa n'amategeko bagacigwa ibihano bihuriranye n'ivyaha baba bakoze komite ya ONU ijeru agateka ka muntu yaratewe impungenge kandi nitotezwa rifatiye kuri politiki hamwe no gukokeza urwango rufatiye kuri politiki n'ubwoko bikogwa n'abakorera leta hamwe n'imbonerakure vyatoteje abanyapolitiki batavuga rumwe na leta abaharanira agateka ka muntu abamenyesha makuru mu gihe n'inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2015 n'umwaka w'2020 hamwe no mu matora yerekeye bizwa shingiro yo mu mwaka w'2018 iyo komite yasabye ko Uburundi bufata ingingo zose zikenewe zituma hatabitotezwa nikandamizwa imbere y'amatora yo mu mwaka w'2025 n'umwaka w'2027 bwubahiriza uburenganzira bwo gutora kuri bose harimo abakandida batavuga rumwe na leta n'ababashigikiye hamwe no kubona ko imigambwe yose ishobora gukora ibikogwa byo kwiyamamaza mu mwidegemvyo no mu buringanire kuri bose.
Akoze Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru. Mu Rwanda naho Aimable Karasira uzaramba n'abamwunganira mu mategeko basaba sentare nkuru gutesha agaciro raporo abaganga b'abahinga bakoze ku magara yiwe yo mu mutwe, bavuga ko ihengamye birengeje ubushikiriza amanza bwo gusaba ko yogumana agaciro kayo. Ariko bagira ubusa niwe dufitiye inkuru.
Umwe mu baganga b'inzobere bakoze raporo ku burwayi bwa Aimable Karasira uzaramba wakuruye impaka zateye uruhande rwa Karasira gusaba kwitesha agaciro ni Charles Mudenge. Karasira avuga ko muganga Mudenge yabaye umutangabuhamya agifungwa arangije agaragara mu itsinda ry'abemeza ko bamusuzumye. Kuri Karasira, muganga Mudenge yafatanije n'abamugambaniye kugira ngo bamufunge kuko ubuhamya bwe bwemeza ko Karasira atarwaye mu mutwe ku buryo byatuma bura gutekereza neza. Karasira yibukije ko yagiriwe inama zo gutangira kwivuza kuva mu mwaka w'2023 kugeza n'ubu. Yavuze ko kuva yivuriza Butare, muganga Mudenge yamukuye ku miti yoroshya agahinda gakabije akamugenera imiti itanga ibyishimo ku buryo ufata ubwo bwoko bwayo abasa nk'uwanyoye inzoga cyangwa urumogi. Kukubaha urukiko rwibaza ku buryo yaba yarigishaga muri kaminuza hicyari nari umurwayi wo mu mutwe, Karasira yakomeje kubishimangira. Kuri we n'indi myaka yose isigaye yayigisha na neza cyane, gusa yemeza ko ibyo ntaho bihura no kuba umuntu arwaye. Kuba ubutegetsi bwaramwirukanye muri kaminuza yigishagamo kubera ibihangano bye bitakunzwe na bamwe n'andi magambo yavugaga, Karasira abwira urukiko ko ufite ikibazo cy'ihungabana bitamubuza gukora akazi. Avuga ko iyo yibuka amateka ya jenoside arushaho guta ubwenge ku bindi byose akiyumva neza. Yabwiye umucamanza ko kubiregwa burana tumva icyo yabivugaho mu gihe hataravurwa. Kuri we yagombye guhabwa umudari kuko agerageza gusobanura ibyo benshi badatinyuka. Ashingiye ku mateka yaranze u Rwanda, uregwa yibukije umucamanza ko rwategetsweho n'umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka kandi nawe yararwaye amakaburo aribyo bisazi yamuteye kwiyicira igikomangoma ari naho yahimbiye igisigo singikunda ukundi. Karasira ati yari umusazi nanjye ndi umusazi, yari umusizi nkaba umusizi, yari mwiza ku isura erega nanjye naraba gutya nari keza. Karasira yasabiye umugisha ku Mana muganga Rutira Urukundo mu bitaro bya Karayesi Ndera kuri raporo yakoze ku burwayi bwe bwo mu mutwe. Avuga ko yagerageje kutabugama no gutakorera ku bwoba, yari yategetse ko yakurikiranwa n'abaganga batatu batandukanye kandi bigakorerwa ahantu hatabasha gusohoka. Ku bwa Karasira, abafashe ijambo umwanya muremure ntiyagakwiriye kuba ari mu rukiko aburana yambaye iroza, yaza kuba ari mu maboko y'abantu bagira umutima wa kimuntu. Ati nanjye nshinja gira nshira. Yasobanuriye urukiko ko gereza mu magambo ye atari ahantu ho kumugororera, ahubwo ari aho kumwihimuriraho, bityo ko yaje mu rukiko atabaje kuburana ahubwo abaje kuraga. Uyu mucamanza ko nta soni na nkeya azongera kugira zo kubabwiza ukuri kandi ko ntawe azasuzugura. Urukiko rwamwibukije ko bimwe mu byo avuga ntacyo bimaze, rumusaba gufata umwanya uhagije akaburana urubanza rwe. Karasira yabwira urukiko ko ihungabana afite ataritewe n'ubuzura cyangwa ihohoterwa yakorewe uwo ari we wese, yaritewe na jenoside ariryo zingiro rya byose, agasanga nta nicyo yagombye kuba ari kubazwa, ahubwo yagombye kubaburana abaganga bamuri hafi. Aravuga ko raporo y'abaganga batatu bakoze batigeze bamusuzuma, ahubwo bamusanze muri gereza baterana amagambo, akabyifata nko kuburana ngo abigitambo. Ati simfungiwe imageragere, ndi kwicirwa imageragere mu buryo bugezweho kugira ngo nzasohoke nakibasha kuvuga nakibona. Urukiko rwakunze kumuhumuriza rumwibutsa ko imbere yarwo Karasira kiri umwere na cyane ko nta cyaha kiramuha amakuru ubanza rutaraburanishwa mu mizi. Uregwa avuga ko abakoze raporo iheruka ku burwayi bwe ari abaganga bashinzwe gutanga imiti gusa, nyamara kuri we hagombaga kuboneka mukurikirana imitekerereze utanga imiti n'ukurikirana imyitwarire ye muri bagenzi be. Yongeye gusubiramo kuwe n'abavandimwe bari barokotse genocide nyuma baza kwicwa n'abari abarwanyi b'inkotanyi babajugunya mu cyobo ahitwiririma. Akavuga ko imiryango ifasha abarokotse bateranenye bashishikazwa no gufatira imitungo yabo. Akabaza umucamanza tushyize mukuru ari wowe byabayeho waba ubayeho ute? Urukiko rutiguma ku bijyanye na raporo urubanza ntiruratangira mu mizi. Undi ati cyangwa mvuzaho mudashaka. Urukiko ruti hano tuburanisha imanza zirenze uru nta gitangaje kirimo kuvuga ko abawe bishwe n'inkotanyi. Karasira yasoje asaba kuvurwa n'abaganga bigenga kuko asanga nta muganga wa leta uzemeza ko uburwayi yabutewe n'iyo leta. Mu magambo akomeye kandi yasabye urukiko ko niba rwumva koko rukurikiza amategeko yo ku rwego mpuzamahanga rwashingira ku mategeko yo mu gihugu cy'u Buholandi rugategeka abamufunze bakamukorera etanazi bakamufangurira bakamwica vuba aho kumwica nabi. Yavuze ko kuri we ntacyo byamutwara. Umunyamategeko Gatera Gashaba navuga ko muganga Mudenge atagombaga kuba umutangabuhamya ushinja Karasira icyarimwe n'inzobere muri raporo ku burwayi bwe. Aramubonamo ukubagama gukomeye. Uyu munyamategeko yasabye gutesha agaciro raporo y'abaganga ku burwayi bwa Karasira. Kubushinjacyaha kugira ihungabana kuri Karasira byonyine ntibihagije ko byakuraho ibyaha biremereye yakurikiranyweho. Bukomeza gushimangira ko iryo hungabana ritamwambuye ubushobozi bwo kugenga ibikorwa bye ubwo yavugaga amagambo hagize ibyaha umukurikiranyweho. Bureberanya bidasubirwaho na raporo y'abaganga bugasaba ko yagumana agaciro kayo. Bwasabye ko nibinaba ngombwa urukiko rwazahamagaza bayikoze bakayisobanura n'icyo bashingiyeho. Kuri muganga Mudenge ubushinjacyaha bwavuze ko nta tegeko rimubuza gutanga ubuhamya icyarimwe no kugaragara ku rutonde rw'inzobere zasuzumye Karasira. Icyemezo kuri izi makati zizafatwa mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Aha bagira ubusabe bw'irya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abantu barenga 40 bagizwe ahanini n'imisore bahagaritswe n'igipolisi n'abajejwe intwaro kuri uyu wa gatatu muri komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Ni inkuru dushikirizwa na Eloge Burikaneza.
Imiyabaga yahagaritswe yose hamwe ingana na 43 nkuko byemejwe n'abajejwe intwaro baturuka mu ntara za Kayanza na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Bahagarikiwe mu mihana itandukanye yo ku musozi witwa Gashibuka uri muri zone na komine Muhanga mu ntara ya Kayanza. Bamwe mu banyagihugu baganije n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ku mwidondoro wa umenyekana bavuze ko imiyabaga ifite imyaka iri hagati ya 14 na 20. Bamwe mu bashoboye kutuvugisha bavuze ko bataye amashuri kugira ngo baje kurondera ubuzima muri Tanzania bitewe n'uko abavyeyi babo bari mu bukene batakibasha kubatunga. Kwa masoko yacu yatwiganiye amakuru ava mu gipolisi yamenyesha ko ari urwaruka rujejwe kwizura mu ijoro rugizwa hanini n'abanywanyi b'umugambwe Senda David de uri ku butegetsi mbonera kure rwatanze amakuru y'imihana abasore barimwo bavuga ko babonye umurwi w'abantu batamenyerewe kandi batazwi muri ako karere. Muri make musantere wa Muhanga Benoît Ndayizeye yabwiye amenyesha amakuru ko hagiye gukorwa umwidondoro wabo bana kugira basubizwe mu mihana iwabo. Abana basuhukira muri Tanzania baravugwa mu ntara zitandukanye nk'abiri rya Amerika ryatohoje ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko. Umuvyeyi afite umwana yamutorotse.
Umugabo wanje rero hagupfa muno mwaka asigaranye abana batatu. Afite umwana w'imyaka 11 byari mu minsi heze yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu zo kubera cyaha ibishure yiga mu mwaka wa kabiri. Nanjye cyane ndabura uburyo bw'ingene ndabigisha. Buri abana birirwa baromoka bahunga bomoka batingo z'abanyina na ba kubera guhebe amashure kubwishi kubera inzara. Abana rero bari bomoka kubwishi kubera ubukene kubera inzara. N'umwe nkagenda uko nyene sinti simbere n'inyuma sinti se naho nikora. Nta namavuta kwisiga. Umukozi bamukoresha ibihumbi bibiri kugira sa 5,200 ata yamugaburiye ashakorera bitatu. Sa 5,300 gasuza kubisumamwa mu kiro cy'ubugari cy'abana n'amamesa n'agasabune. Nikaramo mbere ku ishure igakenerwa.
Anyatsinje mu rwezi atwara ikigo cy'ingo n'imiryango muri bugenye ubuzi bwa Karusi yavuga ko ubukene bw'umuhungu ari bwo butuma imiyabaga yiyumva ira gutiko mokamu.
Bagize iminsi bafata abantu benshi batwaye abana muri Tanzania. Nk'ubu uye nk'akarorero hariho abana bashika 17 bafatiye hiyo za Makamba. Hariho n'abandi twagiye turafata n'abagabo baba bo basanzwe bamenyeranye na Tanzania bazanga mu komune wacu bagatora abana bato bato ukwezi kose abonegeranije. barashika 37 iyo turiko turabaza buke buke tubaraba igituma abana bakoragenda kubwishi umwe baravuga yuko biva ku bukene bwo mu miryango kuko abana babagiye gupagasa kugira ngo baronde twabozana mu miryango
runani rw'amashyira hamwe yakora mu gisata cy'ateka k'abana Fenadebe narwo ruvuga ko ari kibazo cy'igihugu cyose mu 2022 rwatohoje kubana barenga 500 baroye kugurishwa hanze y'Uburundi even ishimwe yajejwe gukurikirana gateka k'abana muri iryo huriro
nofatira nko ku karorero k'ibiharuro dufise zaranze umwaka uheze kubijanye n'urudandazwa kw'abana aho abarenga 500 baguye mu rwo rudandazwa rero niho tuvuga tuti ruriho kandi ruri mu ntara zitandukanye naho zose zidafise umurindi umwe
David Ninganza ikigega cy'umukuru wa Tojepaye ishyirahamwe ryita ineza y'abana asanganya abona hakwiye kuba guhimiriza abatware ku nzego zo hasi kugira abamenye uko agateka k'abana kubahirizwa kakanakingirwa avuga ko abana benshi bisanga mu ibarabara cyanke bakajyanwa hanze y'igihugu bitewe n'uko agateka kabo kataritaweho mu kibano uku niko yabisigurijwe rya Amerika
hari ikibazo mu ngo hari ikibazo mu kibano hari ikibazo kitaratorwa umuti abantu barasamara kubana bakabirerera amangana abantu baratabana babo bakabirara amangana abantu baratoteza impfuvyi bakarya ibyabo bakamushira mu ibarabara bakabirara amangana umuvyeyi aratoteza abana biwe na nyina akabirukana bakaturatura utwara uwo mutumba yo quartier chef de zone cyane nyumba 10 umukuru mutumba babona nkuko menga bizogarukira ngaho nyene ni kuvuga ko abana baraturubikwa
abantu bane bari mu mugoro umwe bafashwe n'igipolisi kumva z'amatohoza bikekwa kuba bari marungikayo muyabaga muri Tanzania hagati y'umwaka wa 2017 n'impera z'ukwindwi 2022 ikigo cya ONU kigejejwe abimukira oyema kivuga ko mu Burundi abantu 175,000 bagurishijwe hanze y'igihugu ico kigo cyemeza ko 80% muri bo ari ab'igitsina gore ariko umwaka weza leta yakoze utwigoro rwinshi twatumye raporo ya leta ya Amerika ku byerekeye urucuruzwa rw'abantu isubiza Burundi ku rugero rwa kabiri hafatiwe ku manota y'ibihugu bigerageza kurwanya urwo rudandazwa bihabwa urwo rugero hari haheze imyaka 12 yose Burundi butaruhuna Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Leta ya Tanzania ivuga ko igiye kuzohindura uburyo bwo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi za Nduta na Nyarugusu ni mu gihe haciye imyaka hafi itandatu batahukana ababyishakiye James Jovin hadufitiye inkuru irambuye
Iyo ngingo yashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatatu Bwana Saidi Marijani yavuze ko uburyo bwo gutahukana impunzi buri mu buryo butatu ubwa mbere ni gutaha ku bushake ubwa kabiri ni gutahukana impunzi umutumba ku wundi batarinze gutoranya ubwa gatatu buzoba gutahukana impunzi zose ku nguvu nk'uko byabaye mu nkambi ya kera mutabira uwo muyobozi yavuze ko leta ya Tanzania iriko irasozera ingingo yo gutahukana impunzi z'Abarundi ku bushake bwabo nyuma yaho mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo ingamba nshyasha zo gutahukana umutumba ku wundi izoca itangura
myaka sita inatosha akiye tugarutanguye guhunguka ku bushake twatanguye 2017 atubara ku myaka itandatu duhimiriza guhunguka ku bushake akiyo myaka iramaze yo guhunguka ku bushake
naona kabisa kwamba uraia no retirement no iliyopo ni kurejea nyumbani
ati mama zifunga kwa chakini kibuku kanda cha kibuku kiraga cha tukihari ati lelo ni yaha awe hukumeja kari mbonga tekele chakulia nikiisha basubira mudira
mkwezi kwa gata ndato imwaka wiyo mbili mbili nita tu ita Tanzania ifata ni generalita yu Burundi amuna aset wala kweze inama mubijanya ni migambe kutahukana imunzi za Burundi mugie izoleta zituaza ko amahoro yagarutse mu Burundi inama yabereye mu ntara ya Gitega Bwana James Janksi waserukiye haseri muri iyo nama we yasavye impunzi zahungiye mu nkambi ya Ndutana Nyarugusu kwiyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko mu gihe leta ya Tanzania ivuga ko ata mpunzi izoronswa gwene gihugu cyane gutwarwa mu gihugu kigira gatatu
as UNHCR we continue to request you to come and register with us so that we can return home
ni kubandanya tubasaba kuza kubandikisha kugira ngo musubire mu mwanya iwanyu
it's up to you to look into your situation with your family, come and register, and we go back home.
Gusa minsi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zisaba leta ya Tanzania iyo Burundi na Aseri gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gihe bamwe bamwe bafise ibibazo bikomeye bituma batayumvira gutaha.
Rero kubw'ibyo icyo twosaba leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ibyo bokora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu, hanyuma kumbure ubyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe, ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga, hanyuma gushika wenyine igihe wenyine azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha. Ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragera ko dutaha, ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka.
Hari abantu bahunze bavuga ati kanje kuraba muri Tanzania ingene hameze, nabandi bahunze bavuga ati reka mperekeza abandi baje kuvyashara vyiwabo abafise imigambi yabo, nabandi bafise bahunze ingorane ku zatumye bahunga. Niho habona yimvuze ati abo rero banezerewe abo nibo bategezwa kunezerwa ko bahungutse.
Umugambi wo gutarukana impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuvugwa gushika n'ubu haramaze gutaha barenga gato 150,000, mu gihe abasigaye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barenga gato 145,000. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubateguye ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Ijwi rya Amerika turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ko mbere y'uko dusozera reka tubahe ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Tubabwiye ko inteko zijejwe gucungira perezida wa Niger Mohamed Bazoum zamwugaraniye mu biro vyiwe ku mugwa mukuru Niamey. Twabye kandi ko mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka Afrika y'Uburengerazuba yigize umuryango w'ubutunzi wa CDAO yabayemo ibitero by'iterabwoba birenga 180,000. Twabwiye kandi yuko Vaticano umushikirizamanza yasavye ko Cardinal Angelo Becciu ahanwa igihano cyo gufungwa imyaka irenga indwi. Cardinal Becciu yahoze ari nimero wa gatatu w'ubutegetsi bwa Ekleziya Katolika, akaba yagirizwa ivyaha vya ruswa. Kandi na twabwiye ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hunter Biden, umuhungu wa Perezida Biden, yitavye sentare ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatatu ku vyaha akurikiranwaho birimwo ukutariha amakori. Mu karere k'ibiyaga binini naho twababwiye yuko mu Rwanda Aimable Karasira Uzaramba n'abamwunganira mu mategeko basaba sentare nkuru gutesha agaciro raporo abaganga b'abahinga bakoze ku magara yiwe yo mu mutwe, bavuga ko ihengamye birengeje, ariko gushikiriza umwanza bwo gusaba ko yogumana agaciro kayo. Twabwiye kandi ko mu Burundi abantu barenga 40 bagizwe ahanini n'imisore bahagaritswe n'igipolisi n'abajejwe intwaro kuri uyu wa gatatu muri komine Muhanga. Twabwiye kandi ko muri Tanzania leta ivuga ko igiye kuzohindura uburyo bwo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu. Ni mu gihe haciye imyaka hafi itandatu batahukana ababyishakiye. Ayo makuru rero yose murashobora kuyaronka ku rubuga rwacu rwa internet, ubwinshi bwayo uburebure bwayo mukaja kuri site yacu internet akaba ari www.radioyacu.voa.com. Mushobora kuronka amakuru yose. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye bafashije mu bingi by'ivyuma harimo na Nadia Taha mu bandanye mwumviriza Radio Mukunda Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabanye ikibito cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibito cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibito cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibito cyacu. Abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo